kubunywero aho bita bare amahoro bwegukira mu stantiro ya komine Ruhororo niho haraye hatewe grenade. Iyo grenade yatewe amasaha agiye ntacyo yahitanye. Birukundi Mamerita ni mu stantiro ya komine Ruhororo.
Twe tumaze kuhava twarumvise grenade ituritse haciye nk'iminota 30 tuhavuye, hanyuma hariho wari ubaha gufi yaho yaturikiye aciye telefona ambwira yuko bamuteye grenade ariko yo biturikiye ku barabara hagufi yiwe. Ndamubwira nti reka mpamagara abajeje umutekano baze kuraba. Hama bashitseyo niho baca abantelefona bambwira yuko bateye grenade ku kabare nari ntameye ko. Nta bindi mwibyo byaro ryakurikiye twaciye tubishikiriza aho twategerezwa kubishikiriza.
Grenade yatewe mu kibanza ahari hamye hateramiye mu stanteri aho yaravuye nk'inyuma y'iminota 30 gusa. Uwo mutwara ati rishobora kuba ari iterabwoba ry'abacuruza inzoga zitemewe n'amategeko mu ikambi y'abateshejwe izabo ya Ruhororo.
Ari nk'iterabwoba ku bikorwa narimaze iminsi nkora, narimaze iminsi ngwanya inzoga zitemewe n'amategeko, kandi bobo bakuramo amafaranga canke no kugikunda bakagikunda nta zindi nzoga banywa, ni inzoga bita ikibarube nico kiri no muri Ruhororo. Hajya muri site rero barakinywa cyane na zindi nzoga bakunda. Ego nibaza ko aribyo byavuye ko kuko barafise ishavu. Narigeze no kuja kukimena, hanyuma turagwana n'abo bantu ahandi nahora ngenda bakiruka, ariko bo barangwanije cyane ku buryo ndakimena nyine tugwana barakinzuka kandi kuzikinzuka.
Ababa muri iyo kambi bavuga ko abateye iyo grenade bashobora kuba ari abashaka kubateranya na mustanteri. Asanzwe aba muri iyo kambi y'abateshejwe izabo bari basanzwe babana neza nk'uko babyemeza.
Batwaye tumaze kuryama twaraho tujyanye, ntawomenya ngo byagenze uko byagenze uko, ntawo bisigura neza no kubaza ko abara baje kuduteranya na musitanje nabo baje kuduteranya kugira ngo bavuge bati abari muri site nibo bateye musitanje kare musitanje ratashe dupfa.
Ego narabyumvise cyane nari nibereye muhira narabyumvise ndakunda nabisigura kuturi karaturitse ndayumva ivyo vyuko yateye kwa musitanteri. Urumva ndabyumvise kuri we bimbariye iturika sinzi ko yaturikiye kwa musitanteri mbwa nkuko bivuze tuvya bigamije iki cyo tuvya bigamije ntacyo nomenya bo barabagombye guteranya abantu bo ngaho ko cese nibaza yuko ari uwo muntu wo ngaho agiye gutera musitanteri.
Mu myaka iheze ndetse no gushika mu bihe hariko haraba imyerekano mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi, ababa muri iyo kambi y'abateshejwe izabo ya Ruhororo bari bakunze kugiriranira ibibazo n'uburongozi bwa komine. Musitanteri aheruka gutorwa avuga ko umubano hagati yabo muri iyo kambi nawe ndetse n'abandi banyagihugu bose usanzwe ari mwiza. Abo muri iyo kambi nabo nyene baremeza ko vyariko biraza ariko bakagira amagenga ko uwo mubano ushobora gutosekara.
Cyo niyumvira ko ari abantu baba bagombye guduteranya kugira babe bagira ngo kumbure nabo ngaha babigitse kubera ntitwadusanzwe dukunda.
Mwari musanzwe mukundwa gute?
Ubwo bari basanzwe batukorera amaremenkanya kenshi kandi ntibibari bwa mbere aha hategwa grenade. Na mbere yarigeze gutegwa bafata abantu barabayora baja kubafunga bapfa bo bayoye. Twe tubaza ko byo rero ari nk'ibyo bya mbere. Intwaro twari dusanzwe tutabanye neza mugabo ubu ntacyo twari bwabibonemo mugabo mu minsi iheze ntitwari dusanzwe tubanye neza. Ariko biraza mugabo birashobora kubyo ku mwanya n'umwanya iyo babonye babuze nkaho bobihera barashobora gutera iyo grenade kugira barondere inyanduruko.
Mu gitondo cy'uwa kane iyo grenade yaraye itewe igipolisi ku Ruhororo cyazindutse gusaka ibigwanisho mu mihana imwe imwe mu ikambi y'abateshejwe izabo yo ku Ruhororo, ariko nta cyahatowe eka nta n'uhagaritswe ku mvo z'amatohoza kuri iyo grenade yatewe. Ku Ruhororo mu ntara ya Ngozi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.